umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntaje umuntu wa mugusubira kwagireza Rwanda kwa rwo mwanzo wa karere kose ka Afrika y'ibiyaga binini. Evariste Ndayishimiye ari Kinshasa ku mugwa mukuru w'igihugu cya Congo yavuze ko ari muri iyo ntumbero aheruka gufata ingingo yo kugara imipaka igihugu cyo gihana n'u Rwanda. Kuri we nicyo tembagaza ubutegetsi bw'uwo yita umwansi yogishigikira. Ndayishimiye yabitangarije Kinshasa kuri uyu wa mungu aho yari yagiye gushigikira mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi kurahirira manda yiwe ya kabiri inyuma y'amatora yaheruka gutsinda. Ati twaruganye imipaka kuko twabonye ko batubeshe kuko ntibahengeshanije kugaburira no guha indaro abatugwanya. Ibiro bikuru by'umuharire dutabara biri mu Rwanda, n'ibyo ubwo butegetsi butwemerera ni ukwiyorobeka gusa kuko ntibigeze babaduha. Aho tugende rero tubwiriza kubananira urugamba gushikaho n'abanyarwanda batangura kwikura ko ubwo butegetsi kuko nibaza ko n'ugwaruka rw'abanyarwanda rudashobora kwemera kuba nk'imfungwa mu karere. Yicaye iruhande y'ibendera ry'umuryango w'ubumwe bwa Afurika nk'intumwa yawo mu gisata cy'urwaruka, Perezida Ndayishimiye yabwiye urwaruka rw'abakongomani Kinshasa ko yiteguriye kubafasha kurwanya uwo mwansi. Atyo dufite umubanyi mubi akora ibyo ashoboye byose ngo atudurumbanye, dukorere hamwe natwe kugira ngo turwanye uwo mwansi. Ariko icya mbere mwebwe abakongomani muje hamwe mufatane mu nda, hanyuma abandi kizoza kubasahiriza aho mugejeje. Mubishatse twotegura ihuriro muri urwo rwego rikabera i Bujumbura rigahuza urwaruka rwo mu karere. Iyo ni ifoto y'uwo mwansi wacu ari u Rwanda. Nibaza ko abanyarwanda atari uwo mutima bafise kuko igihe imipaka yari yuguruye babaye aba mbere mu kwisukira iwacu ku kiyaga cya Tanganyika. Aya majambo yakiriwe nabi mu Rwanda, naho leta ataco irayavuga ko uwuserukira u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi ambasaderi Olivier Nduhungirehe yamaze kuyiyamiriza. Ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter yagize ati ntibyumvikana ingene umukuru wa kimwe mu bihugu bya Afurika atangaza ku izina ry'ubumwe bwa Afurika ko azofasha abanyagihugu gutembagaza ubutegetsi bwavuye mu matora yemewe. Ibi bisigura ko yahemukiye bagenzi we bamwizeye muri icyo kibanza kandi yaciye kubiri n'amahame y'uwo muryango. Mu ndwi zibiri ziheze Ndayishimiye yarugaye imipaka ihuza icyo gihugu n'u Rwanda. Inyuma yaho abamenyeshamakuru mu Rwanda babajije icyegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda kwa bu Burundi Burondera ari nabo Mpezi ya Marere ku bwa Perezida Ndayishimiye bari mu Rwanda. Ari mukuru arinda icyegera cy'umuvugizi wa leta y'u Rwanda ntiyatomoye mu nyishu yiwe.
Uzabaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi bivuga
ndabaza
oya se ntabwo ndi kubaza nakubwiye ngo kubera icyo ushaka ko tujya kubivuga kandi tukubwira yuko tukiteguye ko nibagaruka mu nzira y'imishyikirano icyo kibazo kizakomeza kuganirwaho.
Kumvisa ko aba bantu bubajije bari mu Rwanda ubigize ibanga kugira ngo ibiganiro bikomeze,
ntabwo u Rwanda rugomba gukora icyatuma icyo ari cyo cyose ibiganiro bidakomeza.
Perezida Ndayishimiye ubu afatwa nk'umukunzi w'akadasohoka wa Congo. Ibi byaribonekeje kuri uyu wa gatandatu ku kibuga cyitiriwe Le Martyr i Kinshasa, aho ibirori byo kwimika Perezida wa Congo byariko biracishwa ikibiriraho kuri radio na televiziyo bya leta. Abamenyeshamakuru n'abariko barakira abashitsi bagize bati Uburundi buherutse gusinya amasezerano ya gisirikare na Congo. Uburundi bwashigikiye RDC mu bihe bikomeye kubera ubushotoranyi bw'u Rwanda. Uburundi ntibufise intumbero imwe n'u Rwanda rusotora RDC. Muri abo buryo Perezida w'u Burundi ahawe icyubahiro hano muri Stade de Martyrs. Tumaze igihe tubivuga, Ndayishimiye yarafashije RDC mu buryo bukomeye. Ndayishimiye araryohewe cyane muri abo buryo abakongomani bamwakiriye.
Alors, ovationné par le public, il est très content.
Perezida w'u Rwanda yari yagiye muri ibyo birori. Ibirori biheze Ndayishimiye yabonetse afatira hamwe ifoto imwerekana ari kumwe n'umwe mu ndongozi nkuru z'umuhari w'abagwanyi biyita Nyatura igice cyise abazungu Robert Seninga cyagirizwa na maraporo menshi ya ONU kwimba amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko ku mugoroba wo kuri uyu mungu inyuma y'amajambo ya president Ndayishimiye uyu mukuru w'igihugu yakiriwe na mugenzi we wa Kongo. Ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi byanditse ko president Ndayishimiye yari yagiye gukeza president Tshisekedi. Cyekwa ni inkuru ku bijyanye na Amerika.